ndabaramukije ndabanikaze burano makuru twabateguriye tuyahere kuri bikuru bikuru byagize inzuze gukira inzego zitandukanye zitunganiza imirimo ibyo bita autonomy digest mu gifaransa nka INSS Sokabu kaminuza ya Burundi n'izindi ngo zibwirizwa guharugwa matungo y'inzu za leta umushikiranganji w'ikiga cya leta yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu nama n'umushikiranganji wa mbere baburamatari hamwe n'abajejwe inyubako za leta murabyumva ikirahamwe rihurikiyemwo abacitse ku icumu ase genocide cirimoso rifise amakenga ko mu gihe imanza z'amatongo zitagize yungururizo bizotera amatati gusumba uko vyahora tahanse mushano kigira curongwe iryo shirahamwe yivuze inyuma yaho umugwi uje kuri no kunywanisha abarundi CVR uherutse gutanguza igikorwa co kwakira amatati imanza z'amatati y'amatongo n'andi matungo kandi ikanibutsa ko ingingo ifashwe na CVR atahandi izokungururizwa Mbisata chingino na ho ihoho teguari fatie kugitina kuigeme ni micho yibi hugu mge mge bitemira kuwa bigeme bajamu vingino unimge mubituma ingino zawa kinye zida terimbele muli Afrika wikavya chikiju kuru yu wagata tu haso zeguihuru yoge mashirahamge mhuza ingino muli Afrika inyumai mesibiri liriko lirabera mugi sagara chabu jumbura mukanya ni huli mimu kwa yu Eriko Uwimana mubuhinga bugevzuma provisi ni umuru na suwe kwekazi
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasuye kubaramutsa inzu zegukira inzego zitandukanye zitunganiriza imirimo ibyo bita autonomy digest mu gifaransa nka INSS Sokabu kaminuza ya Burundi n'izindi ngo zibwirizwa guharugwa mu matongo y'inzu za leta ndabyashikije kuri uyu wa kabiri n'umushikanganje w'ikiga cya leta mu nama y'umushikanganje wa mbere baburamatari hamwe n'abajeje inyubako za leta mu bushikiranganje butandukanye muri iyo nama nitoye ntaho ntuye umushikanganje wa mbere yaregabeshije abo kwihenda bakwibagiza za kwandika inzu igizitunga rya leta nyuma y'urugendo rwakozwe mu ntara za Buhumuza igitegana Bujumbura aho byabonetse ko inzu leta ipanze kuri menshi nayo ikinjiza make kunyubakwa ipangishije Mireille Kanyange
Muri iyo nama uwashikirije icegeranyo cakozwe muri zo ntara zitatu ku nzu leta ipanze n'izipangishije aragaruka ku nyubakwa Villa du Maire iri hagati mu gisagara cha Bujumbura ikoswe ku miliyoni umwe w'amafaranga y'amarundi
aho iyo nzu iri berekinyoma aho hamakanze umuriyoni umwe emiliyo ramu parwa
Mushikiranganje wa mbere Nesto naho ntuye akagabisha ujejwe inyubako wese za leta mu bushikiranganje butandukanye yo kwihenda ntashire ku rutonde inzu za leta
na base donde tufise twaza kugire tuzonariba kugira ngo abe yuko inzu zose ziri mu bisate wanyu mu maminisiteri izo muzobona zitakwiye inzu zose kuko inyuma yaho nitwasanga hariho inzu yasigaye itari kuri lisiti kugira ngo tuyikurikirane tuzofata yuko iyo nzu wagomba kuyihanganya leta
Muri iyo nama nyene umushikiranganje w'ikigega cha leta Alain Ndikumana yavuze ko inzu z'amashirahamwe ya leta yitunganiriza ibintu nka INSS nazo nyene zoharugwa
ngozi kitega kusitano pakise bentua imende mungisikacha mbara wakote shiche aho sgaru ya wakulila kwa mwaza yuko izoja soka wula nchuzi ama zikisiki soka wikisizu kakiko zindana ahani tuwa shirako universite urumi nareko ndara kamuli baze kusino mungisikuli nesese kusamuli baze matanzi hali mungisitanda mzia za sendia shingane na muda mungisikise sasansen kibila hagi mtumo mfoko kujishirama Régie des eaux la même chose. Ah, quasiment, ils allaient ça aussi. Quand c'est la police qui m'a dit, à ma hangar, à ma piste au courant, à ma ville, à ma piste qui m'a dit, à ta ville, à ma ville.
Mucegeranyo cy'imfata kibanza cyakozwe mu ntara za Buhumuza Gitega na Bujumbura kikaba cerekanye ko leta ipanze inzu amajana 3 ikaziriha imiliyari 9 ku kwezi mu gihe yo ipangishije inzu amajana 6 zikinjiza miliyoni amajana 5 z'amafaranga y'amarundi.
Mikhaye Kanyange ishirahamwe rihurikiyemo abacitse ku icumu ase genocide kirimoso rifise amakinga ko mu gihe imanza z'amatongo zitagize yungururizo bizotera matati gusumba uko vyahora tahanse mushano icigira cy'urungu iryo shirahamwe yavuze nyuma yaho umugwi uje cyo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR uherutse gutanguza igikorwa cyo kwakira imanza z'amatati y'amatongo n'andi matungo kandi kanibutsa ko ingingo ifashwe na CVR atahandi zo kungururizwa tahanse mushano akabona ko mu gihe CVR yoci imanza zitagira iyungururizo ko bari kwaka uburenganzira abantu agasaba ko ho iyungururizo kuko ahari abantu hama amatati.
Ico kibazo cahora mu mugwi wereke kuraba ivy'amatongo n'amatungo hanyuma ubu naho leta yafashe ingingo yo kubiha umugwi wo kuvugana ukuri no gusubiza hamwe severe. Mu bisanzwe iyo migwi yose yavuye mu masezerano y'Arusha. Twebwe rero kubaserukira ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu twebwe tubona kw'iyo ngingo yuko leta yahinduye ayo mavyavuye mu masezerano y'Arusha nibaza yuko bataye umurongo wa. Kindi cya kabiri izo iyo migwi yose Commission Nationale Terre et Eau très bien yari imaze gutangura akazi hariho CNTB y'intama kanase sweyungururitse barakoze barashobora guca imanza none leta ubonaho ibizanye ibikuye muri CNTB ibishize muri CVR.
Eko murakoze yuko kera ingene babikora hariho aho bungururitsa mubona bishobora kuzana ingorane izihe mbega hoho musa
CVR mu gihe iyo cimanza zitagira iyungururizo yoba irenganije abatezo kuronga uburenganzira bwo kunguruza babujije abantu kunguruza hazoza yandi mareta habisuke mu mabisi abifute byose hanyuma bamaze kubifuta byose baci babisubiramo Burundi bwame mu bintu byo gusesagura amahera bahemba abantu bagira ngo na komisiyo erega nivyo bizo bakabigira ku mpaka bakabima uburenganzira abantu kunguruza ivyo hazoheza hawa akarambara ibyo bariko aravuga ngo baterezwa kumvikanisha abantu bazosanga babateranije
mbega hamwe twosanga CVR naho ifise intumbero yo kugabanya imanza z'amatongo mu kivuga kwiye
ibyo nibishoboka hari abantu hama amatati abantu baratatira ibyo basangiye amatongo yo mu Burundi apfa n'abavuka apfa n'abase wabo n'abahungu wabo ibyo kugira bishoboke boterezwa ku butungane bwiza ubwo butungane bwiza na leta yohimba neza abacamanza bakareka kujya biturire.
Terence Mushano akaba yaganiriye na mugenzi wacu Alexis Ndayisenga nayo ku ruhande rw'urunani rw'amashyirahamwe yababuriye ababo mu magume yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1972 n'inyuma yaho babona ko igihambaye ku bantu bafise amatati atari kuronka uburenganzira bwo kunguruza ahubwo ngo nuko ibyo bikorwa byokorwa neza kugira ngo ntibibyare ayandi matati. Tega amatwi François Xavier Semana arongoye urunani.
Severe yaramaze kumenyesha ko ingingo izofata kubijanye n'amatati y'abapfa amatongo n'ayandi matungo usanga biba byaranyazwe ko ingingo Severe izofata itazokunguruzwa ivyo ntibica bisigura ko bamwe n'abandi uburenganzira bwabo buzohungabana cangwa agateka kabo kazohungabana kukubera abantu bazoba bafitaniye amatati kuko vyasiguwe na bazobanza kumvirizwa ndetse binashobotse ko biyumvikanira bumvikane ukamenya uko kukaba nkako CVR yahawe amabanga yo kwihweza kahise ku Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1885 n'abanibuka neza kugira ngo imenyeshe abarundi n'amakungu ukuri ku byagiye biraba ndetse uko kuri kudufashe kunwana ka Burundi. n'ibindi iyo ngingo rero severe yafashe ni ngingo murumva ihambaye ari naco gituma no saba bagize urya mugwi uzokorana ico gikogwa ubwitonzi ubushishozi nibukerebutsi bukomeye bishoboka raporo ya mbere yokorana no kwita mfata kibanza yoyiha abegwa n'amatati bakagira ico bayivuzeko gucyo severe igaca ifata iyo ngingo ntabanduka yabanje kuraba ico abegwa n'amatati bavuze ingingo zu murabona ko zahindutse ugereranije n'uko ibintu byahora bikogwa mu minsi heze uko abafitaniye amatati baraca mu mugwi w'intara wa CNTB hagize ubona ati jewe ndavuza akambakiye urumengo ntibantunganyirije neza yaca yungururiza ku rwego rw'igihugu rwa CNTB abandanije abona ati ndafise akambakiye agaca yungururiza muri sentare idasanzwe CSTB mu gisata cayo ca mbere abonye umengo ntashimishijwe agaca bandanya mu gisata cyo sentare CSTB kigira kabiri ndetse mbere akashaka kanabandanya gushika haheraheza ugendo nkuko amategeko abitegekanye rero murumva yuko ingingo rizotuma abanyazwe abatwita mu gifaransa les victimes bashobora kuronka utwabo batabanje kuruha eka batanabanje no kubabazwa
ingingo ngendwa ko mu bijanye no gutandukanya ubutegetsi hamwe no gushikira ubutungane ntizubahirijwe mu gihe mwigwirizwa ligenga mu GSVA ingingo za zifashwe zituba zitungururizwa bivuga n'umushinga manza minani Salvatore aho asigura ko iryo bwirizwa girengagije gisata cyungururizo riba rihonyanze ibwirizwa nshingiro uwo mushinga manza avuga ko zimwe mu nkurukizi ziyo ngingo y'umugusevé idatanga uburenganzira bukunguruza ku ngingo zafashwe ari uko abantu bashobora gusohorwa mu byabo barenganijwe hamwe no gutakaza icizere kuri uwo mugwi Maître Minani Salvatore akona ko igubwirizwa rikwiye guhinyanyugwa hagashirwaho iritekanya ivyo kunguruza
ingaruka ya mbere nuko mu ngingo uyo mu severe ufata hashobora kubamo ukwihenda ukwihenda rero bikaba bidazo bifise aho bikosorerwa kuko izo ngingo zizoba ziba ntabanduka ndetse zigacha zishikwa no mungiro muri ico gihe murumva ko kandi ashobora gucakwirikira kw'abantu bakugwa mu vyabo amategeko yateza gukurikizwa adakwirikijwe kuko izo ngingo zizoba zagiye mungiro zicadija mungiro zizoba zafashwe zicadija mungiro mugabo kandi zidafise aho ngururizwa. Iyindi ngaruka ishobora kuba kandi itari nziza nuko abo bantu batatunganirijwe bategerezwa kunguruza izo manza zabo kubera kangonongono bashobora guta icizere kuyo mugwi severe kandi uyo mugwi nawo waruhari kugira ngo unywanishe abarundi mwico gihe hariho umugwi utazoba unezerewe na gatonya kuko uzokuwe mu vyabo udafise isaganirizo canke aho wongururiza ingaruka yindi nuko abo bantu nyene bashobora kuvuga bati reka dufate intumbero yo kwitura ubutungane mpuzamakungu kuko birekurirwa n'amategeko na cane cane masentare y'akarere Afrika canke aha mu karere dusanzwe turimwo iyo amategeko ashiraho izo sentare asomwe neza urabona yuko mu gihe igihugu carenze amategeko shonyene ciyemereye kandi asanzwe yemerwa na cyane cyane n'ibwizwa nshingiro abantu bashobora kwitura izo sentare muri ico gihe leta yirushijwe ni ngombwa ko ibashumbusha muri ico gihe abanyagihugu bakaba bagize uruhombo iyo ibwirizwa rihari rikaba ridakurikije amategeko na cyane cyane rikaba ridahuye n'ibwizwa nshingiro nuko iryo tegeko rihindurwa akajaho irikwirikije amategeko izo navyo ni ngombwa ko bica muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro amategeko agenga iyo sentare agakurikizwa kugira ngo ryemeze canke rifate intumbero kubijanye n'iribwirizwa rishyiraho umugwi severe gutyo ibintu bije mu ngiro
Isanganiro Inami Sumbingimba
Ano makuru tawaneza mngisata chinghino igitigiri chaba kinyezi baba mingereza winghino ngu kilachari hasi chane Muburundi. Hawa gisandwe kiri kurugiro guviche chune witatu kuijana. Mivzachi kijwe kuru yu wakatatu naridi ansekira umoshikanga anju winghino. Haso zegua hii uriwege mashira hamge muhuza winghino muli Afrika. Ingimai misi biri likoli vera vera mugi sagara cha Bujumbura. Wangamu vita biri yegyo huu liro wamingesha ko ihoho tegole fate ugitina kubigeme. Nimi choi vihugu bimge bimge ibitemira kwa bigeme bajamu winghino. Biri muituma inginu zawa kinyezi za tirimbele muli Afrika. Jama hivu yane ngenda kumana.
Haso ze kwa hiki huu liro jama shiramu imu zangino muli Afrika. Mutoni sarama ichegira churongo huu liro jama shiramu ingino mugiugu chukwa anda. Umuemu bitabili hiki huu liro ya minyeshe. Jeko wa shimishwa nipso vigie muli hiki huu liro ngo kuko wizo mufasha vitali vike mungino.
Izi nyi shoninzi za chane mkufuga ngo harimama somo menshi. Kumhande zose chane chane kuri nivu ya sport. Hawa yeho echange des idee avec les senon cyangwa nabandi bantu bari muri yo forum twagize ibihe byiza twunguranye ibitekerezo.
Ivyo birashimangirwa na RC w'amahoro umunonotsi w'umurundi kazi amaze kwitabira inkino mpuza makungu za Jeux Olympiques.
Akarusho nuko nahungukiye ubumenyi bwinshi mwarabonye ko iyi mesi bitwaye tumaze ngaha harabaye novuga ama presentation atandukanye. Hanyuma twagiye turigishwa ibisata bitandukanye bijanywe no kubumindongozi mu bya sport rero narahungukiye ubumenyi.
Yaba RC w'amahoro na Mutoni Salama bavuga ko imico y'ibihugu bimwe bimwe bya Afrika ibuza bigemeye kwitabira inkino irimo bituma inkino zidatera imbere ku mugabane wa Afrika.
Muri Afrika turafise kijanye na culture canke uko twakuze canke twarezwe aho usanga cane cane inkino zari z'abagabo canke z'abahungu ugasanga cane bara kobwa ntibahimirizwa kuja mu nkino.
Igituma bataboneka ku bwinshi buriya akenshi biterwa n'igihugu wenda navuga ku ruhande rwacu mu Rwanda. Ntabwo umubare w'abakobwa wari mwinshi baritinyaga habayeho akazi gakomeye ko gusensibiliza abana b'abakobwa natwe bakatwigisha ku buryo uha example abari inyuma yawe kugira bazabikunde hanyuma babashyira mu activite menshi.
Lidia Sekera umushikiranganji w'inkino asanzwe ari nawe arongoye ihuriro ry'amashyirahamwe y'inkino mu Burundi Seno avuga ko ibyo gushyira abakenyezi mu nzego zifata ingingo mu mashyirahamwe y'inkino ko biri ko biratera intambwe mu Burundi ariko akanegura ko igitigiri cy'abamenyereza babigemeye kikiri hasi cyane mu Burundi ku rugero rw'ibice 13 kwijana.
Nibyo hari abafasoni mu burongozi bashika 30 kwijana. Mugabo si amashyirahamwe yose mugabo mwabonye ko ari ikintu gikomeye yuko atabamenyereza bahari babige ibice 13 gusa bibike cyane.
Umushikiranganji Sekera avuga ko ivyafundikiwe muri iryo huriro ry'amashyirahamwe mpuzankino ku mugabane wa Afrika ko bizoshikirizwa mu nama ya bose y'abagize ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'inkino. Iryo huriro ryari rimaze iminsi ibiri ribera mu gisagara ca Bujumbura rikaba ryitabiriwe n'ibihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika.
Kwegeka umugambi mubi ku muntu canke ku mugwi w'abantu n'uburyo bwo kubanganisha uberetse ko hariho ibyo bariko barategurirwa bishobora kubahitana ni insiguro zitangwa na Patrick Diodone nibizi ari ruri gisata cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura aho yerekana ko kudendereza abandi bifatira kenshi mu kwiragiza makuru atariyo kandi atera ubwoba ibiheze bikagira inkurikizi mbi aho babaye n'igihugu muri zone ya Rukecho kumine Ngozi intara ya Butangerera baremeza ko ibyo ahanini bitumwa n'ishari n'inzigo bikanatuma ndetse n'ikibano gitosekara aho bisaba kwicungera. Bucanandi mvugire mesha na Francine ndiho kubgaye
n'ukugambanira umuntu ukugambanira umugwi w'abantu bakamugereka ko
Patri Diodone nibizi asanzwe ari muhinga mu bijanye no gutuma tumanako amakuru asigura ico abantu batahura iyo bavuze kwege ku mugambi mubi ku muntu canke ku mugwi
kwankishanya abantu ugombye kubereka yuko hariho ibyo bene wabo bariko barategura bobo batazi rero bifatira cyane cyane ku kuvuga ibitari byo ni ukubuza abantu kuja gutora nk'akarorero aya matora yarahejeje kwibwa imvugo nk'iyo mu gihuzi ko nyene atarivyo birakoreshwa kugira ngo abantu ubace inkokora ntibakwirikira umugambi uriho urashobora kubwira abantu uti ibi bintu ntimubifungure kuko burya nimwabifungura harimo ibi nibi nibi hateguwe ko bica bigenda kunuku nuku
abanyagihugu wo mu Rukecho nabo baratubwira uko babibayemwo ngo kenshi imvugo nkiyo irava kwishari
ugasanga bariko baragiriza uwundi bipfanye nibi canke biriya ugasanga bariko baramwagiriza ko ari nk'umutanzi w'ishano kandi ivyo ugasanga nta bimenyetso bigaragara yuko yabihari kubara kugira bamuremeka inteba ishushe nyene kugira bamwagiriza umugambi mubi atawuhari akenshi birashobora kuva kwishari barashobora kubona mu kibano uburyo umuntu abayeho afise ubushakashatsi arondera bakabona rero uburyo abayeho nabo ubwo buryo batarabushikira bakaca babona umengo bo muremeka iyo nkoni ishushe
mukuru wa zone Rukecho ariwe niyo nkuru Pacifique avuga ko ibibazo vy'amato ngo bikunze kuzana imvugo yo kwagirizanya ubugizi bwa nabi
ibintu by'amatongo mu kibano ivyo bikunda gutuma abantu biyumvirana nabi ugasanga rero kuba gashavu cyangwa ko gukwikekana habaye icyo kintu cyo kwagirizanya ubugizi bwa nabi iyo bidakurikiranwa hakiri kare ngo habe impanuro abo bantu intwaro ibegere ibahanuwe habe amanama yo kuremesha abantu kubahumuriza habe inyigisho zo kunwanisha abantu kubana neza akenshi hakunda kuba agashavu ibyo navyo rero bigira ingaruka mbi ku iterambere kuko muri icyo gihe bwa bumwe ushyira hamwe ngo dukore uko by'iterambere ucyabuhungabana ugasanga iterambere niko riragenda neza
izo mvugo zishingiye ku kudendereza abandi ngo zishikana ku mabatandukanye nkuko Patiri Dieudonné nibiza bisigura
ugasanga rero kibano c'abantu giciye gitangura no kugomba kwikeka abo kwigizwayo abo kugwamwo abo twogabako maze ugasanga abantu bagiye kuryana bakicana cyangwa ugasanga abantu bagenda batinya ikindi gishobora gushika mu kibano nuko abantu bashobora kwanka nk'ubuhinga bushasha akarorero bazanye dutegereza twese kuronka akarangamuntu gakoresheje ubuhinga bwa none ubuzokakira hajya rero bazaba bamuhejeje bizahamagara abantu ro kwihora bigahamagara abantu kwicana birashobora gutuma ubutegetsi kugira ingorane
uwajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri diyoseze nkuru ya Bujumbura abona ko kugira imvugo nk'izo zigwanywe hakwiye ko abantu bigishwa kumviriza no gutahura maze bakarondera ukuri mu makuru atangwa mu mashure canke mu mashengero naho nyene ngo hakwiye gutangwa bene izo nyigisho
Francine ndiho kubgayo ni hano ruciye turangiza n'amakuru tuko turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza biri shimire na Eric Uwimana ni katwa majwi abashikira mwari kumena Clovis niyo nkuru